Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi hari zihizwa isabukuru y'imyaka 30 y'amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi. President Evariste Ndayishimiye yavuze ko ubumwe bw'ukuri bwungwa no gusangira ibikorwa n'umusaruro.
Nimuze rero dukorere hamwe tugwize umwimbo, kuko dufise umwimbo mwinshi dusangira, ntitwasubira kwitana ibisambo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Muramwumva mukanya. Impunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Rusenda bagendana ubumuga baravuga ko batitabwaho uko bikwiye.
Twifuza ko ASR yozosubizaho cya kigega cyari gihari ubwa mbere, kuko ubwa mbere bari bafise depo. Ikibazo iyo babonye kibaye waragenda hacya kuri depo bakagufashisha duke tuba turagufasha muri iyo minsi.
Baravuga ko badafite imibereho myiza muri iyo nkambi iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko agiye gusubiza igihugu cye ku mwanya cyari gifite mu rwego mpuzamahanga na diplomasi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
President Joe Biden yaremeye cyo ku munsi wa kane ko Leta Zunze za Amerika igiye kongereza uruhara ifise ku isi mu kurangiza icyo yise imyaka ine irangiye yo gufata minenerwe no guhungabanya imigenderanire mpuzamakungu byakozwe n'uwo yasubiriye Donald Trump. Biden yatangaje ko Amerika igarutse ku rubuga mpuzamakungu ko diplomasiya ariyo shingiro rya politike. Yavuze ko yavuganye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri telefone mu ndwi iheze, amubwira ko iminsi ya Amerika yihanganiye Uburusiya irangiye. Yamusabye kurekura bidatevye umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny kandi atakirinze gusabwa. Biden yavuze kandi ko arangije ubufasha bwa gisirikare Amerika iha urunani mpuzamakungu ruri ku ruhande rwa Arabia Saudite mu ntambara barimwo muri Yemen. Yongeye koko intambara ibwirizwa kurangira. Ibi biri mu byo yemereye abanyagihugu mu gihe yiyamamaza. Yemeza ko iyo ntambara yatumye icyo gihugu cya Yemen kija mu mafa hamwe n'ubukene. Perezida mushasha wa Amerika yavuze ko azogumiza abasirikare ba Amerika mu Budagi. Yongereze igitigiri cy'impunzi Amerika yakira zihunze ibihugu birimwo intambara ku 125,000 buri mwaka. Ibitigiri Trump yagabanije gushika ku 18,000 ku mwaka. Akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONIKA jejwe umutekano mu rwandiko kasohoye ejo ku munsi wa kane kavuze ko gatewe umutima uhagaze na kudeta yakozwe n'igisirikare muri Myanmar. ONI yasabye ko imbohe zose zifunzwe zirekurwa. Urwandiko rushasha rwasohowe n'abadiplomate ba ONI rurashigikira kugaruka mu biganiro n'intwari ishingiye kuri demokarasi muri Myanmar, aho igisirikare cyataye mu mvuto abategetsi b'abasivile barimwo Shuki. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ntiyatevye gusaba ko intwaro ya demokarasi igarukanwa bidatevye muri icyo gihugu. Igisirikare cya Myanmar kisigura kivuga ko cyafashe ubutegetsi kubera amatora yabaye mu mezi atatu aheze yashikanye ku butegetsi umugambwe NLD wa Sushi yabayemwo ubusuma burengeje. Akanama kaoni kajejwe umutekano hamwe n'inama ya bose ya ONU ejo kuwa kane baratanguye igikorwa cyo kwegeranya amazina y'abifuza guhiganirwa ikibanza cy'umunyamabanga mukuru wa ONU. Antonio Guterres aramutswa ONU muri iki gihe yatangaje ko yifuza kongera kuzo kwitoza. ONU izotangura igikorwa cyo guhitamwo amazina y'abakandida mu kwezi kwa gatanu canke ukwa gatandatu. Ariko Guterres naho biruko aranebagurwa n'amashirahamwe ategamiye amareta avuga ko atari ko arakora bikwiye mu kurwanira gateka kazina muntu ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ufaransa Jean Castex yavuze ejo ku munsi wa kane ko mu gihe ikiza cya COVID-19 kigiteye ubwoba mu gihugu, ati yibaza ko hakwiye kuhagarikwa imirimo kundi gushasha ariko hanura abanyagihugu gukurikiza ingingo zo kwirinda uwo mugera. Mu kiganiro n'amenshi makuru kuri COVID-19 i Paris, Castex yavuze ko mu gihe abandura mu Faransa bakiri hejuru byagabanutse kuruta uko byari mu kwezi kw'icumi. Yaragabishije ko mu gihe ibintu byo bandanya biyangara, leta itazokwihangana guhagarika imirimo mu gihugu. Muri Afrika, Sudani y'umanuko yarahagaritse imirimo mu gihugu mu kiringo cy'ukwezi kumwe inyuma y'aho ibitigiri by'abandura COVID-19 byiyongereye. Iki gihugu kimaze kuronka abantu banduye barenga 4,000 hamwe na 65 umaze guhitana, ariko abanyagihugu bafise ubwoba ko ibi bishobora guhungabanya ubuzima hamwe no kubaho kwabo kwa misi yose. Umukuru w'umugwi w'igihugu washiriweho kurwanya COVID-19 Hussein Abdelbaghi yavuze ko uku guhagarika imirimo gushasha bizobangamira cyane abikorera utwabo hamwe no kwidagadura mu gihugu cyane cyane mu bice bihurirwamo abantu benshi. Amenyesha ko mu gihe amazu y'ubunywero azoba yugawe, amazu y'uburiro yo azoguma yuguruye ariko hubahirijwe amategeko yo kurwanya ikwirakwira ry'uwo mugera.
Arakoze Aloyize Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko uyu mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 48.3 ya radio Inshuti ya Bose mu Burundi no ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio ya tuvewa akadomo koma na ukumbuga za Facebook, Instagram na YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Dukere mu Burundi hari zihizwa isabukuru imyaka 30 y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Mu ijambo ry'umunsi yagejeje ku baturage, president Evariste Ndayishimiye yavuze ko ubumwe bw'ukuri bwungwa no gusangira ibikorwa n'umusaruro.
Nimuze rero dukorere hamwe tugwize umwimbo, kuko dufise umwimbo mwinshi dusangira, ntitwasubira kwitana ibisambo. Barundi bene wacu, umwe bw'abarundi turiko turibuka uyu munsi, ntihagire ubujuragirika mu kwibwira ko bumaze imyaka 30. Ubumwe bw'abarundi bumaze imyaka igihugu cyacu kimaze cyitwa Burundi. Kuva kera narindi, Burundi bwamye ari igihugu cyunze kigizwe n'abarundi basangiye byose bafise ubumwe bw'intacika. Uno munsi mu guhimbaza ubumwe bw'abarundi, nugira ngo twibuke ko haje bagateranya turasubira namwo. Nugira kandi tuze turibuka n'ingaruka mbi byatuzaniye, kugira ngo twisuzume, twicuze, twihane, kugira ngo iryo bara ntirigasubire mu gihugu cyacu. Duhimbaza uyu munsi kandi kugira ngo twibuke umunsi twisubirako mu 1991. Inyuma y'imyaka irenga 2 twari tumaze twisuzuma turaba ingene twova mu njyane zari zanyosha Abarundi. Uwo munsi nyene ku igenekerezo ya 5 Ruhuhuma 1991 niho twafata ingingo yo gufundika amasezerano y'ubumwe bwacu bwari bwarasambutse. Tuyibuka kandi kuko twabonye mu Burundi hakiriho abantu bagifisa karezareza bakirota babona Abarundi basubiye kuryana, kugira ngo tugume tubibutsa ingaruka z'amacakubiri babone gucira imoso ako kabi, nabo bashobore kuvuga bati ntirigasubire sije no hahera hoheriye muhemu mbi ijyanisha abavukana.
President Evariste Ndayishimiye yibukije ko mu mateka ubumwe bw'abasokuru b'Abarundi butigeze buhungabana, avuga ko umutegetsi mu Burundi atagira ubwoko ko akorera abaturage bose, kandi ahamagarira abanyagihugu gukorera hamwe kugira ngo bongere umusaruro. Twumve President Ndayishimiye.
Twarumvise ngo abo mu nda y'umwami basubiranyemo, ariko abo nabo baba bapfa ubutegetsi, ariko ntivyasha bikwega iyindi miryango ngo cyanemo. None munsi abapfa ubutegetsi bama bashaka kubikwegeramwo n'abatipfuza mbere no kuba umukuru w'umutumba. Kuri uyu munsi rehakaba karyo rero ko kwibukanya mu majambo make ingene ubumwe bw'Abarundi bwari bwifashe mu mateka y'u Burundi imbere y'umuzo w'abanyamahanga. Mu bijyanye n'umutekano, ubumwe bw'Abarundi bwamye bwigaragaza iyo mwasa ateye igihugu. Naho yafise inkomezi zingana iki uteye igihugu yagwanirizwa hamwe n'Abarundi bose, nta n'umwe yijijanya imitima canke ngo yidohore hageze kugwanira igihugu. Ndetse no mu gihugu hagize ubumenja ku mwami, yacibwa na bose bakamucira umukenke bakamuharira ivomo. N'umusuma ari umusuma ntiyava ku mutumba ngo ahungire ku wundi, kandi ikigeramiye umwe cyaba kigeramiye n'uwundi. Mu vy'intwaro no mu mibano, Abarundi bose bari bungiwe ubumwe n'umwami umwe, se Barundi. Imana imwe n'ukwemera kumwe, bakagira imico n'imigenzo n'ururimi bose bahurirako. Ivyo nivyo vyerekana ko twese twari bene mugabo umwe. Mu vyerekeye iterambere, umugenzo wo guhindika ibiri cyari kimwe mu bimenyetso vyerekana ugushyira hamwe kw'Abarundi mu mibano yabo no mu kwiteza imbere mu kugwiza umwimbo. Eka no mu by'uburaro, nta muntu yifasha kubaka inzu. Iyo hageze umwe wese yazana umuganda wiwe akazana n'amaboko.
Prezida Evariste Ndayishimiye nibutse ko amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi yashyizweho umukono kuri uyu munsi ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1991. Iyi nkuru turayigaruka ku buryo burambuye mu biganiro byacu bitaha hano ku Ijwi ry'Amerika. Tukiri mu Burundi, leta y'icyo gihugu yaraye itangaje ingamba nshya zo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Muri zo harimo kongera amafaranga y'ibipimisho iyo ndwara basohoka mu gihugu yavuye ku 10,000 ashyirwa ku 60,000 y'amafaranga y'Amarundi. Leta kandi iravuga ko nubwo Uburundi bwashyizwe mu bihugu bizahabwa urukingo rwa virusi ya corona itazarwakira. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Umushinganjeje w'amagara y'abantu amenyesha ko ikiringo cisekeza cyo gupima abantu mu kivunga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura cyatanguye kuva ku 11 ukwezi gushize, hamwe no guhimiriza abantu mu gihugu cyose kwipimisha cyerekana ibitigiri bishimishije, haba ku bantu bitabira kwipimisha abakira hamwe n'akamaro imiti itangwira, kugira ngo leta ikomeze ironke uburyo buhagije bwo gukingira Abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu mugera wa corona. Muganga Tadendi Kumana avuga ko amafaranga abasohoka igihugu basabwa kugira ngo baronswe certifika avanywe ku 10,000 akaja ku 60,000 vy'Amarundi.
Ikindi nacu nuko iyo umuntu yinjiye mu gihugu ko turana yuko nabinjira umaze ko tubapima bose, harimwo abo dusanga baje binjiranye uwo mugera, abo rero kugira nabo nyine bafashe kubera baba bafite uburyo sumbuye bazofasha kugira ngo imiti n'ibiryo dukoresha kugira ngo tubatunganirize igihe ko batoye ko mugera nabo barihe kugira ngo tubandanye dufashanya, kandi leta ibandanye hano buryo gukusahiriza hagati mu gihugu.
Muganga Ndi Kumana aramutse ubushikanganji bw'amagara y'abantu asigura hanini cyatumye aya mafaranga duzwa.
Usanze rero nk'abantu bashika amajyana ane ku munsi, ababakira bonyene uravye akazi baba bafise, kandi tukaraba n'ibikorwa mu bindi bihugu, birumvikana yuko nabo bwisho baterereye kuko ibihumbi 10 twasanze kugura urupapuro, kuko ijya vinyeti ijako y'ubuhinga bwa none ababikora nabo badusaba amafaranga. Birasaba yuko n'abafasha muri logistique kugira ngo ibintu bikogwe bazosaba agahembo cyo gituma mu gihugu wasaze yuko ubusabe ya certificate ashobe kuronka ikendege y'idolari igihumbi
mu gihugu je ro kugwanya covid 19 mu nama wagize imyanzuro igasomwa n'umushikanganje w'amagara y'abantu wanavuze kugeza ubu urucanco rutari ngombwa ku Barundi
umuntu wese yinjira aja muri quarantine naho yo bari cyandagishije ivyo o kugira ngo turabe yuko atamugera yoba aje afise kubyerekera urucanco nagira ngo ndabisigure neza incanco ziko ziratangwa twebwe y'ubucu Burundi gitanzwe kiri mu mugwi nuvuga ishyiramo imugamo akungwa mese byashizeho byukuraba ibyerekeye ingene ibihugu byo muri Afrika bidoronswa incanco mugabo twebwe ziko turaraba ingene abagwayi bo mu Burundi n'imiti tubaha bariko barakira tuva tuti burya urucanco nibyo ruza kugira ngo rukinge ariko icyihutirwa kandi ubu amahera menshi ko Imana idufasha tukabona abandi bajya mugera barakira ku rugero rushimishije ku bice birenga 95% tuva tuti reka tubangire ibisigaye tuzogenda tubyiga kwemera urucanco kutagwemera icyo cyo gihambaye
abo bakingiranira ariko bakomeje kuba benshi baje kwipimisha bakanisubiriza tadandi ku mana bahanura kugabanya kwipimisha inshuro nyinshi bagakomezanya abona ingingo zo kwirinda kwandura no kwanduzanya
ko twarabonye yuko hariho abenegihugu bashobora kuza no munsi kaza mu ndwi ikurikira n'indi ndwi ikurikira kaza atakimenyetso na kimwe yerekana yuko yaranduye umubwira wa coronavirus afise
izindi ngingo zose zirimo yugarwa ry'umupaka wo hasi no mu mazi ziko zirakurikizwa kuva kwa 11 ukwezi kwa mbere zagumijweho co kimwe n'amadolari 30 asabwa bipimisha binjiriye ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura hamwe n'imisi ndwi babwirizwa kumara mu mahoteli biyugaranye bagakoresha ibipimo inshuro zibiri bagishika ku butaka bw'u Burundi hamwe no ku munsi ugira gatandatu kugera kuri uyu wa kane abantu 1000 334 nibo leta ivuga ko bari bamaze kwandura umugera wa COVID-19 kuva mu kwezi kwa gatatu umuntu wa mbere awutowe ko babiri ukaba warabahitanye mu gihe 773 bakize nayo 889 bakaba bakigwaye kuva ku itariki ya 11 ukwezi kwa mbere hatanguye igice cya kabiri cy'isekeza ryo gupima abantu ku buntu ibipimo bimaze gukorwa bigera ku 331,955 nayo abanduye uwo mugera muri ico kiringo nyene bakaba bangana 333 muri abajya na 47 binjiriye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura bavuye hanze y'igihugu nk'uko ibitigiri bitangwa na komite y'igihugu ijeje kurwanya virusi ya corona yuzerekana Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera irahe mu Buholandi kuri uyu wa kane rwahamije ibyaha by'intambara n'ibyaha byibashira inyoko muntu ibyaha 61 kuri 70 yashinjwaga Dominique Ongwen yaburanye yiregura avuga ko yinjijwe ku ngufu akiri umwana mu mutwe w'inyeshyamba za Lord Resistance Army LRA umutwe washinzwe n'umunya Uganda Joseph Kon inyeshyamba zivugwa ko mu myaka 34 zisha abaturage barenga 2,600 abandi 4,000 bakajyanwa bunyago isomwa ry'urubanza rwa Dominique Ongwen ryakurikiranywe n'abanya Uganda umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kampala Ignatius Bahizi yateguye inkuru ikurikira
Dominique Ongwen w'imyaka 46 yatangiye kuburanishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2016 nyuma yaho yishyize mu maboko y'abasirikare b'Abanyamerika bari bari gukorana n'igisirikare cya Uganda mu muhigo w'izonyeshamba za Lord's Resistance Army LRA mu mashamba muri Afrika yo hagati mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2015 hakurikije icyemezo cy'ifatwa rye cyari cyaratanzwe n'urwo rukiko. Dominic Ongwen yahise ashikirizwa urwo rukiko rwamusomeye ibyaha 70 by'intambara hamwe n'ibyaha by'ibasinyoko muntu birimo ubwicanyi, gushimuta abana n'abandi bantu bakuze bakabengiza mu gisirikare cy'izonyeshamba, gufata abagore ku ngufu, gutwika amazu y'abaturage hamwe no guhindura abantu bacakara. Umukuru w'itsinda ry'abacamanza bakuriye uru rubanza Bertram Schmidt ni wasoma imyanzuro y'urwo rukiko mu rubanza rwatambukira ku mateleviziyo n'amaradiyo mu gihugu cya Uganda.
The chamber has therefore convicted Dominic Ongwen of a total of 61 crimes, compromising both crimes against humanity and war crimes.
Urukiko ruhamya Dominic Ongwen ibyaha 61 byose bijyanye n'ibyaha by'intambara hamwe n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Turamuhamya ibi byaha tudafite gushidikanya, kandi bimwe akaba yarabikoreye abasivili bataye ibyabo bari batuye mu makambi. Ibi byari ibyaha by'ubwicanyi, ishimutwa, gufatwa ku ngufu, kwinjiza abana mu gisirikare, igufata abagore ku ngufu, iyicarubozo, hamwe n'ibyaha bishingiye ku gitsina yakoreye abagore 7 yari yaragize abagore be kandi batabishaka, akabafata ku ngufu kandi akanabatera inda bitavuye ku bushake bwabo. Ukurikije uyu mucamanza bwabaye ubwa mbere urukiko rwongera ku rutonde rw'ibyaha byibasira inyokomuntu icyaha cyo gushaka umukobwa ukamuhindura umugore wawe atabishaka.
Every person enjoys the fundamental right to enter a marriage with the free and full consent of another person.
Ti buri muntu afite uburenganzira bwo kwihitiramo uwo bazabana nk'umugore n'umugabo. Icyaha cyo guhindura undi muntu kamugira umufasha wawe kigaragarira mu kwihata ku muntu utagushaka, agatangira gukora inshingano z'abantu bashakanye kandi atarabyihitiyemo. Ibyo binyuranyije n'imyumvire ya rubanda y'amadini n'iy'umuntu ku giti cye, kandi bimutera ingaruka mu bitekerezo, bigatuma umuntu abyara n'abana adashaka bikarushaho kumuhungabanya mu bitekerezo ndetse n'abana bo yabyaye. Urukiko rwanasanze Ongwen yarakoze icyaha cyo gutera abagore inda ku ngufu, kandi nacu rwagifashe nk'icyaha cy'intambara. N'ubwa mbere icyaha cyo gutera umugore inda ku ngufu gisuzumwe n'urukiko.
This is the first time that the crime of forced pregnancy is considered by a trial chamber of this court.
Kuburanisha urubanza byatwaye imyaka 3 yose. Abunganira Dominic Ongwen n'ibyamategeko bamuburaniye bavuga ko urukiko rutagomba guhamya umukiriya wabo ibyaha rumushinja kubera yuko atihitiyemo kwinjira muri uwo mutwe w'abarwanyi ba LRA ko yashimuswe akiri umwana muto, bivuze ko byatewe n'uburangare bwa leta ya Uganda yari kwiye kumurinda kugira ngo adashimutwa. Bongeye kumuburanira bavuga ko ibyaha yashinjwaga yabitegetswe n'abari bamukuriye barimo umukuru w'uwo mutwe Joseph Kony, ku buryo bajaga kumwica iyo ataza kubikora nk'uko bamutegekaga, kandi akaba yarakiri umwana muto wari utazi icyo yari arimo gukora. Ubushinjacyaha bwanze uku kwiregura kwa Ongwen, bavuga ko ibyaha ashinjwa yabikoze amaze gukura atakiri umwana muto kandi amaze igihe kirekire muri uwo mutwe, ku buryo yashoboraga kwihitiramo kubikora cyangwa kubireka akanatoroka muri uwo mutwe nk'uko bagenzi be bagiye babikora. Ukurikije inyandiko z'ibirego bimushinja, Dominic Ongwen yashimuswe mu mwaka w'1988 afite imyaka 13 y'ubukuru, nuko aza kwitanga kuva mu ntambara agejeje imyaka 40. Umucamanza Bertram yahaye akanya abungana Dominic Ongwen mu mategeko ko kwitegura kugira ngo bibajurire umwanzuro w'urukiko mbere y'uko rwongera kwicara kumusomera ibihano ruzamukatira bijyanye n'ibyaha rwamuhamije. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Impunzi z'Abarundi bari mu nkambi ya Lusenda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko badafite imibereho myiza, baravuga ko batitabwaho uko bikwiye nk'abantu bagendana ubumuga. Barasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye kwikubita agashyi, babibwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Twebwe abagendana ubumuga mu mino kambi ya Lusenda, ibibazo dufite ni uko atampunga turonka. Amfasha yo nimutigira turonka kuko nizobonetse usanga zirimo ziraronka abantu batatu buri mwaka, abantu batatu buri mwaka, abantu batatu. Tukibaza ko asere nkumure yoba yarakenye, nibyo bibazo twiyumvira ko nk'abagendana umugabo mu ikambi ya Rusenda.
Mubayeho gute?
Tubayeho nabi kuko tubayeho mu buzima bubi. Ibirago baduhaye byaraheze, nta kintu na kimwe dufise. Niyo wituye asere kubwira ngo mwasere na irakenye ukene dufise. Ubwa mbere honyene twashaka ko batwigisha ibintu by'imyuga kugira ko barimo baravuga ko aseri Kenya byibura hijya ejo tuzoronka ikintu kizodufasha natwe.
ibazo bikuru bikuru dufise nk'abagendana ubumuga mu nkambi ya Rusenda nuko dufatwa nk'uko umenga turi abantu bakomeye kimwe mu kuvugwa tuvugwa nk'abandi bakomeye kandi harimo bamwe muri twebwe bafise ubumuga bushobora kuvugwa bidasavye uburyo burebure ariko ntitwigara kwitabwaho ica kabiri nuko mu gihe cyo duha ibidufasha mu gufungura baduha ifashanyo ingana nk'uko abandi bakomeye ntagira ico batwongereza kuko twe dudafishe uburyo bwo gushobora gusoka inkambi kugira ngo dushobore kuza kuronera nk'abandi ica gatatu mu gihe cyo gutanga akazi nk'imuri igihe cha distribution y'injya cyangwa ibindi byose ubuzi butangwa ku bandi bakomeye twebwe badufata nk'umengo ntacu twomara muri ibyo bikogwa ndetse muri twebwe harimo abantu bize
twebwe turashoboye kwa twakoresha ibintu bijyanye n'ibyo gukora imyuga ariko nta buryo dufise ikindi kibazo dufise ntitugira aho turara bamwe bamwe inzu zahara tubumukeye ko ntago tugira uburaro bwiza tugira ko haseri ikenya atakintu ishobora atamahiri ifise ngo bijanye n'ibi bya corona ngo nibindi twebwe rero nk'ubu tubayeho nabi hari gihe tushobora kuba nk'igihe twahari tumaze amezi ane tudapokera uretse gusa ko jena nisanzwe ndi umunyamyuga nk'abandi bobo byari ibindi bintu nyine bigoye cyane ntabwo dukora igipatane ntabwo turonka nko kubaka inzu hoho biratugoye ku buryo batubwira ko twiyubakiwe twokwiyubakira ko batanga ishitingi ntabwo baguha ibiti byo kubaka natwe ntidukora igipatane tuguma twicaye hanye
abantu bamugaye turafise ibibazo urabona bamwinshi ntitugenda tutagenda ntiturondera ntidushobora kujya kuroba nta mwuga n'uwazanye umwuga ngaho abantu benshi barabura n'icyo bakoresha ubu mutayi kugira ngo imyuga yabo bayirangure ikibazo twe dufise ni uko hariho muri haseri aricyo bita aba PBS les personnes en situation spécifique abo bantu twe turaha ariko mu by'ukuri umenga ntitubaho kandi twumva amarinye baguma bavuga ati hariho rinye y'aba PBS ugasanga nkatwe burana twaguma kubaho avec 6 dollars gutungwa n'amadolari atandatu uri umuntu ugenda wavura udashobora gukirariro urumva ko icyo kibazo asa nkaho umenga baratwibagiwe ntidutere ibiraka ijya sidorari ntakishobora kutumarira kandi no gusegura abona n'abantu baba benshi baba barakenye bafite ibibazo ngo impunzi gusega iyindi ni nko mu kirundi bavuga ngo ntawe witwa fatudaho ni selame mishozi ngayo mba ntidushobora ntawe dukika umutwe ntawe dutera umutwe tujya ni icyo kibazo nyamukuru dufise ni uko buraho ukuntu ijya rasiyo yacu nibura niba bakaraba ukuntu ijya rasiyo igira ane bayongereza ku bantu bitwa PBS
icyo twifuza nk'abagendana ubumuga mu ikambi ya Rusenda twifuza ko ASER yozosubizaho cya kigega cyari gihari ubwa mbere kuko ubwa mbere bari bafise depo ikibazo iyo babonye kibaye waragenda hajya kuri depo bakagufashisha duke tuba turagufasha muri iyo minsi nk'injya harabaho ifu ya majoni ubushaza n'amavuta n'ibindi rero nk'iki gihe ubona ko iminsi zirahera tudapokeye ugendana ubumuga nyine arapfa agahera agafata ya boyiwe akayigombesha kasita hazoza gupokera asanga yarinjiye mu madeni atagira uko angana ugasanga umuntu yabuze n'agasabune ko gukaraba kubera ko y'amafaranga ya boyiwe yakomeje ayitanga
impunzi z'abarundi bagendana ubumuga mu nkambi ya Rusenda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusoza aya makuru hamwe na Mukubel ya Baro umfasha kuyabagezaho buri munsi n'abagenzi banjye bose hano ku Ijwi ry'Amerika turasuhuza abarundi bari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda ndasuhuza cyane LOL EGS Rwarwana tubashyirireho indirimbo ye Mayi Mbozawadi. Turabifuriza gutangira weekend nziza mwari kumwe na Venuste nshimira Imana.